Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanye shuti zacu ndabashuhuje ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ni mudukurikire kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi 25, 31 na 41. Aha mu Burundi abanyururu barenga 700 bahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu zo kurekurwa bamaze umwaka bakiri mu mabohero atandukanye. Amashyirahamwe yigenga arabatabariza
kuri no mubabaro kubona hariho abanyororo babaragabanutse muri uyu mwaka wa 2020 ariko bakaba no bakiri mu mvuto birateye amakenga.
Uyu ni Jean Marie Nshimiyimana umuyobozi w'ishyirahamwe ntabariza riharanira uburenganzira bw'abanyururu mu Burundi. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamenesheje inyeshyamba z'abarundi muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Epfo. Abarundi begereye imipaka y'igihugu cyabo n'u Rwanda barifuza ko umubano usubira uko wahoze mbere y'umwaka w'2015 hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari arabanzirizwa nk'uko mubimenyereye nayo hirya no hino ku isi. Tubanze rero tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi Bigirimana umwanya ni wawe.
Urakoze Thomas. Igisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitangaza ko abasirikare babiri bacho hamwe n'abarwanyi 21 bishwe mu migwano yamaze iminsi 3 mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu mu ntara ya Ituri. Igisirikare cya Kongo cya FRDC cyavuze ko cyagavye igitero cyatanguye ku munsi wa 5 ku barwanyi b'umuhari Cooperative pour le Développement du Congo Codeco. Lieutenant General Philemon Yav yavuze ko abasirikare babiri ba Congo bishwe abandi bane barakomereka i Walendu Tatsi mu buseruko bwa Bunia murwa mukuru w'iyo ntara. Yavuze ko ako karere kaguye mu minwe y'abasirikare ba leta inyuma y'ibitero byabandanije gushika ku munsi w'Imana bituma abantu batari bake bahunga mu mpera z'indwi. Uwo muhari wagirizwa kwica abasivile baharurwa mu majana kuva mu kwezi kw'12 umwaka w'2017. Raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yerekana ko amamiliyoni y'amamodokari yakoreshejwe arungikwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyane cyane muri Afurika yo munsi ya Sahara afise ingaruka mbi ku magara y'abantu hamwe n'ibidukikije. Programa ya ONU ijejwe ibidukikije ivuga ko imodokari amamiliyoni 14 zakoreshejwe zarungitswe mu bindi bihugu ku isi hagati y'imyaka ya 2015 na 2018. Izishika 80% zirungikwa mu bihugu bitishoboye aho zirenga icya kabiri cyazo zirungikwa muri Afurika. Iyo raporo ivuga ko amamiliyoni y'imodokari zakoze ziva mu Buraya, Amerika no mu Buyapani zirungikwa mu bihugu bikiri mu iterambere zifasha mu konona ikirere hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko hafi 7 million z'abantu bapfa bakiri bato kubera guhema impwemu mbi ziva kuri izo modokari. ONU yemeza ko ukononekara kw'ikirere bizobandanya kwiyongera kandi kubandanya kurungika izo modokari zakoreshejwe n'abandi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bizobangamira utwigoro tw'isi two gukingira ibidukikije. Leta ya Perezida Donald Trump ejo ku wa mbere yarafatiye Irani ibihano bishasha mu gisata cy'ibitoro aho yahowe kugurisha muri Siriya na Venezuela ibitoro birenze umurengera. Ibi ni mu ntumbero yo kugerageza kunaniza Joe Biden ahiganwa na Trump mu kuzibira inzira zose yogerageza kuzocamo kugira atezure ibihano byose Amerika yafatiye Irani mu gihe yotsinda amatora yo mu ndwiza. leta ya Trump kuva mu 2018 imaze gufata ibihano bitari bike kandi bya ruhasha kuri Iran bigamije guhagarika ibitoro Iran ishora mu mahanga no kuzibira inzira zose ico gihugu coronkamwo amafaranga. Mushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yavuze ko ibi bihano ari kugabisha abandi bake bagisigaye bagurira ibitoro muri Iran. Yavuze ko ari intambuko ikomeye yo kugabanya ububasha bwa Iran bwo gutera ubwoba ibihugu bibanyi hamwe no guhungabanya akarere ko mu buseruko bwo hagati. Umushikiranganji wa Iran w'ibitoro Bijan Zangane yavuze ko gufata ibyo bihano yerekana ukunanirwa kwa Amerika muri politiki yayo yo gushaka kuzingamika igisata cyayo cy'ibitoro. Nayo umushikiranganji wa Iran nyene ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif nawe yavuze ko Amerika igwaye ingwara yo gufata ibihano ko ari akageso. Amashirahamwe akurikirana ingene agateka ka muntu kubahirizwa mu ntambara avuga ku gitero cy'indege ku kambi abarobere bakoreramwo imyerekano mu buraru kubushyira uburengero bwa Siriya cisha abarwanyi bashikikiwe na Turukiya barenga 50 hamwe n'abashika 90 bakomeretse. Iryo shirahamwe cyo kimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Siriya bavuga ko ico gitero cyakozwe n'Uburusiya soma mbike na leta ya Siriya. Leta zunze za Amerika yaremeje urufu rw'umutegetsi akomeye wa Al-Qaeda muri Afghanistan. Umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rimenyekana yaremeje urufu rwa Abu Muhsin Al-Masri avuga ko abasirikare ba Amerika bafashije Afghanistan muri ico gitero cyabereye mu ntara ya Ghazni. Igisirikare cya Afghanistan cyatangaje ubwa mbere urufu rwa Al-Masri ku munsi wa gatandatu. Icyo gisirikare cyavuze ko Al-Masri yari afitaniye imigenderanire iri hafi n'umutegetsi wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri kandi yaba muri Afghanistan akingiwe n'abatalibani.
Aloyiz Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mbibutse ko iyi ngi yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimudukurikire no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko cyamenesheje inyeshyamba z'Abarundi mu birindiro byazo muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira aratugezaho iyi nkuru.
Nyuma y'iminsi 50 igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kimaze gitangije urugamba rwo kugwanya imitwe y'inyeshyamba z'abakongomani n'iz'abanyamahanga zikorera muri teritwari ya Mwenga mu ishyamba ryitombwe no muri Fizi ndetse no mu misozi miremire ya Uvira. Umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Kapiteni Dudone Kasereka avuga yuko kuva igisirikare cya FARDC gitangiye kugwanya izo nyeshyamba tariki ya 4 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2020 cisha abagwanya 27 naco gitakaza abasirikare 3 ndetse gikomerekesha abandi 4. Mu itangazo igisirikare cha FARDC cyaraye gisohoye Ijwi rya Amerika rifitiye kopi kivuga yuko mu rugo rugamba rwo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga FNL, Red Tabara na CNRD ndetse n'iy'abakongomani, igisirikare cya Kongo cigaruriye bimwe mu birindiro iyo mitwe yari isanzwe ikoreramo kakivuza Mpegeri no Mwifinda ho muri grupu ya Kigoma ahari hasanzwe hakorera Red Tabara. Muri iri tangazo kandi igisirikare cya Kongo cyemeza yuko kigaruriye ibirindiro bya FNL byari na Maramara na Bombi na Nanjala ho muri sekiteri y'itungo muri grupu y'abasimukinji premier. Ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukomeza kwemeza ko bwirukanye n'inyeshamba z'abanyarwanda za CNRD na Mayimayi Kijangara mu kibaya cya Rusizi ahitwa Kahungwe, Kanga na Rugezi. Twagerageje kuvugisha umuyobozi wa FNL General Louis Nzabampima bivugwa yuko yahunze yerekeza mu ishyamba rya Nyaburunda na Kashongo ariko telefone ngendanwa ntiyakunda. Ariko tuvugishije bamwe mu bagwanyi ba Red Tabara bemeza yuko igisirikare cya FARDC cyageze mu birindiro byabo byari kivuza Mpegeri. Red Tabara ihunga batagwanye kuko ari nta gahunda bafite yo kugwana n'igisirikare cya Kongo. Igisirikare cya Kongo gitangaje yuko kigaruriye ibyo birindiro mu gihe mu misozi miremire ya Minembwe kuvejo ku cumweru ahitwa bigaragara na byarere na Rugezi. mugezi hari intambara hagati ya mayimayi biloze bishambuke na twigwane Vedaste Ngabo ku bwa radio y'u Amerika uvira mu ntara kivuye
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi bamwe mu baturage bo mu ntara ya Cibitoke ku mupaka n'u Rwanda barashima inama abaministri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bagiranye mu cyumweru gishize barasaba ko inama nk'izi zakomeza kugira ngo umubano wongere kugaruka nk'uko wari umeze mbere y'umwaka w'2015 amajwi yabo yakusanyijwe n'ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi
Twumvise imishyikirano yabaye dutangura kumva akanyamuneza twizeye ko impaka igomba kugururwa hama tukongera tukagirana imigenderanire nk'iyo twahore na kuva na mbere na cyane cyane nka twebwe twegereye ngaha ku mupaka tugira ingorane cyane kumva hari aho umunyarwanda bahagaze hakurya y'uruzi ntavugane n'umurundi kirashaka kumenya amacako biratagira hagarukira rero tukaba twararyohewe twifuza ko bishobotse ibiganiro bikagenda neza nuko bopfugurura mayira tukongera tukagenderanira bafite inshuti barahebanye tukongera tukaramukanya nk'uko twa
cyabyarangiye cyane kubera nk'ubu turi mu bukene budasanzwe twari mu tuntu tukaburiyo tudushorera kuzana amafaranga y'agaciro nuko abambuka kujya kuramukanya abagenderanira na cyane cyane nk'abatera ibyamwa mu Rwanda hariho akarusho gusumba ino mu Burundi ku bintu by'ibyamwa mandarini ndimu n'ibindi nuko icyo turyohera cyane rwose dusubiye kuganira imigenderanire tukaza turatemberana nk'uko byahora pe
cyane naryohewe cyane nyanezerewe rwose kubera u Rwanda n'u Burundi bari kubaratemberanira natwe turunguka cyane nk'ubu atari kubaratemberanira twarahombye rwose reka reka ahubwo ntituzobona kiraciyemo ngo bisubire bigende neza bigenze neza ahubwo tuzoshima n'Imana turiko saba abategetsi babiri ni uko baje hamwe bakumvikana bigasubira bikagenda neza nk'uko byahora ubwa mbere ubu imigenderanire ntabwo imeze neza kubera nyine u Rwanda n'u Burundi turagihuriza kaba dushaka rengo bagihurize ko bisubire nka mbere
cyangwa ko nabyumvise byaranezere cyane maze kumva ambasaderi w'u Rwanda n'u Burundi bicamo bakaganira byaranezere cyane ahubwo tugasaba nyine ko boyaga bahuza bikamera nka mbere bagira imigenderanire ubwa mbere twaragenda mu Rwanda akagira samara turiyo nta kibazo mu Nyarwanda akagira samara no mu Burundi nta ngorane ahubwo bisubiye kuba nka mbere twembe twishimira cyane cyane hano ku mupaka iwacu imigenderanire ikongera kuba nka mbere twishimira cyane rwose mpaka icyo duhombana twatudandaza cyane tukarangu tukaja mu Rwanda bigasohoka neza ariko burabona aho bugarigwa nk'urukaza ntabwo byasubiye gukunda ubu turakenye cyane rwose mwe bitavugwa kuko ubujyo dukize byose biduhereramo nta namahera turonka twosaba nkatwe bakatwugurura nkatwe badandaza tukaza tuhiganye nuko natwe twoba nk'uko byahora nka mbere
twe byatunezereye kubera ubwa mbere u Burundi n'u Rwanda bicumvikana twarapakira bakire kuva mu Rugombo tukagera mu Bugarama twaragira inyungu ndini ya cyane ariko ubusko biri ubu byaramaze kumera nabi hamwe byo mera hakera twobishimira imana cyane kandi dukengurutse abantu bimvuka ntaronga mu cyitse sandukorera nga tuboneze gwa gose akarusho karimo keshi kandi kanini ya gose mu migenderanire bimeze neza y'ibi bihugu duhamye imbere kuri twebwe dusanze twakumpaka nga akarusho karimo kandi bo baba bakure akarusho karahaba kanini mbo mu gihe dusanze imigenderanire myiza nka je sanze ndi mu motare ndi mu nyonzi araza kama kazi nkamuka mu rugo nkabandanya ke bwa mbere twaraza ngatukagenda kuri kiranga muntu atabintu bya resepa siniki ari kiranga muntu werekanye tukagenda mu gihugu cy'u Rwanda ukavura nayo mukire kandi ugenda direct mu rugombo cyangwa mukwa mu rugombo ugenda mu Rwanda ari ku busiko bikiri rabo nuko ibintu byamaze kuba nabi umva gahombo ni kanini ya gose nuko abagize sabiri mwabigire vuba vuba nyamba byoshoboka twoshima imana
Tujina no muri Tanzania, leta yabujije abarundi batuye inkambi z'impunzi za Nyarugusu, Nduta na Mutendeli gutera ibihingwa bikura bibabirebire nk'ibigori, imyumbati n'urutoki. Leta ya Tanzania ivuga ko bishobora kuba ubwihisho bw'abagizi ba nabi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, yatembereye mu nkambi ya Nyarugusu maze adutegurira inkuru ikurikira.
Mukahise impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zamazemerewe kurima ibiterwa bitandukanye mu masambu mato mato yegereye mihana yabo. Ibyo biterwa byafasha cyane gukabukanya ibiribwa baronswa. Bamwe mu bahaye ikiganiro igi cya Amerika habatubwira ivyo babugijwe.
Twumvise ko bavuze gutera ibiharage, imyumbati, ibigori.
Yego, kwiringa muri iyi nkambi bashobora gutera ibiterwa bitandukanye.
Ibigori tugatera udukoti tugatera no turengarenga.
Izo mpunzi zivuga yuko ivyo biterwa vyahora bibafasha cyane cyane mu gukabukanya ubugari n'ubushaza baronswa minsi yose.
Eka nk'ibigori turavye twabitera nyene kugira ngo turabe ko tworonke cyo gushira mu ziko kobera tutaja mu giha kurimayo cyane kuko turonka gahera ko kukigura. Igikoti nacyo twagitera kugira ngo turonka akasombe isambu kugira ngo twongereze amaraso nuko turengarenga nyine kugira tudufashe tuze turahindura mu gihe twumvise ubushaza yuko butuguye nabi tukaca duhindura rero uko tubogaboga.
Ibitego zarufashe cyane kuko nk'imyumbati sintwarima ngo twimbure imyumbati kuko nta kimera, ariko kandi twasoma udusombe tukadufasha kuri abana tuntu tubogaboga twadufasha cyane. Ibigori nabyo nta mwimbu twaronka twimbura tukaba ngo turashyira mu bigega cyane twabiganye, ariko byadusahiza kumuntu akaronka utwo yose mu gihe atari twese dushyira kuronka amahirwe kujya kugura ibigori mu isoko. Byadufasha cyane
ibigori, byadufasha cyane kuko nta muntu yavuga ngo agiye kurondera ibyo kwimbura, ariko umuntu yarondera two kujya kugira ngo harabe yuko yoza aribukiriza k'i Burundi cyanke iyo ntuze iyo myumbati twaronka agasombe cyanke twateye utwo dusogoro tukaza turakaba n'izi njya baduhanga kuko injya ya minsi yose ari igihe usanga yakugamiye mu kanwa tukavanga kugira ngo tureye ko twagarura amapeti.
Umutekano muke ni kimwe mu mpamvu zitumye abarongozi b'inkambi bashyiraho iyo ngingo yo kubuza impunzi kurima. Bivugwa yuko abakozi ba nabi byoborohera kwinyegeza muri ibyo biterwa.
Uko bavuga yuko ari umutekano muke kuko mu bihe bihitiye harabaye ibintu by'ubusumasuma, ariko tujye tugiye kuraba si ukuvuga ngo n'ubwo busuma bwahabaye hari ibigori bisoya cyanke ibyo bikotikoti, ahubwo hari muci. Sinzi rero yuko mu gihe mu mvu hariho abasuma bazoca bagwira kandi muci ariho habaye ubusuma cyane.
Kumva bavuga yuko ari ku mvo z'umutekano muke yuko abasuma bavyinyegezamwo.
Umukuru w'igipolisi cya Tanzania Simon Siro yarakoze urugendo mu nkambi ya Nyarugusu. Mu rugendo rwiwe yagabishije ko igipolisi kigiye gukora isakwa rinini ry'abagizi ba nabi mu nkambi za Nyarugusu, Mutenderi hamwe na Nduta no mu ntara yose ya Kigoma. Yavuze yuko iyo ngingo ifashwe kubera ibitero by'abakozi ba nabi bakoresha inkoho, biboneka yuko biriko biriyongera.
Watu wanalalamika sana kuhusu ujambazi, maelekezo malalamiko wanasema ni hawa wakimbizi.
Abantu baravuga cyane ku bijyanye n'ubusuma bagaca bavuga yuko ari impunzi. Reka ndabasabe nshuti zanjye mpunzi, mudashaka ubugizi bwa nabi turasabye muduhe inkuru abo bantu tubakorereko. Nimba hari impunzi itunze inkoho kibure ikigwanisho cyo cyose, ninava ngaha acagenda agitemwa ibarabara.
Mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Dusubire mu Burundi, aho abanyururu barenga 700 bahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu zo kurekurwa mu mwaka ushize, n'ubu baracyafunze mu mabohero atandukanye y'igihugu. Amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bw'imfungwa arabatabariza. Ni inkuru twateguriwe na Pierre Claver Niyonkuru.
Ingingo y'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ku banyororo iheruka niyo wahoze atwara Burundi nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza hari tariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Ningingo yanezereje abatari bake yega abanyororo barenga 300,000 ababwirizwa gutora koyokwe kubera iyo ngingo nabagwaye ingwara zidakira abaciriwe imyaka itarenga 5 yo gufungwa abagore bonsa nabibungenze abageze mu zabukuru nabarengeje ca 4 cy'igihano bakatiwe yamari nyuma y'umwaka kurenga ishirahamwe ntabariza rihanira agateka k'abanyororo ryabyigijwe rya Amerika ko hakiri abatarari kugwa kandi bari muri uwo mugwi wabahawe ikigongwe abo barenga amajana 7 Jamarinshi Mirimana arongoye iryo shirahamwe
n'ukuri n'umubabaro kubona hariho abanyororo babaragabanutse muri uyu mwaka wa 2020 ariko bakaba no bakiri mu mvuto birateye amakenga ariko kandi tukavuga tuti hariho umwizero dufise ko umushikiranganje w'ubutungane ari gitega abanyororo baramutuye ayo makenga yabo baranamubwira n'ico kigongwe umukobwa igihugu yari yagize Petero Nkurunziza turazi neza ko yavuze yuko mu minsi izagiye kuboneka inyishu kandi ko azobishikiriza kire nyene cyubaye umukuru w'igihugu n'ukura fatinga ingo ibereye gira nabo baze gukora ibikorwa by'iterambere
Ishirahamwe Akate Burundi naryo rigwanya ihotegwe rya kiremwa muntu ryo ryongera ko hari n'abarangije ibihano byabo ariko bakaguma bafunzwe Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje ubwisata c'amategeko muri iryo shirahamwe uburikorera hanze y'igihugu avuga ko uko kutarekura ababifitiye uburenganzira bituma agateka kabo gahohotegwa
Aturavuga nk'abanyororo usanga barejejwe n'ubutungane akaba abanyororo bahejeje iminyororo yabo nabandi barose kwidegembya by'agateganyo byo bita liberté provisoire kubera imanza zabo ziba zikiburanishwa no munsi baracyari mu ibohero barankiwe gusohoka igitigiri kinini cy'aba banyororo nabo nyine tubisanga mu ibohero rikuru rya Mpimba twarabonye kandi n'ubwishi bw'abanyororo mu mabohero atandukanye iratangana nk'akarorero ku ibohero rya Mpimba uno musi riko riregereza abanyororo 4,600 mu gihe bari batashobora kurenza abanyororo 800 ntibitahuritse rero kumva ko umushikiranganje w'ubutungane avuga ati manyarutse imanza zihere kugira ngo amabohero agabanuke nk'abanyororo mugaba muri uwo mwanya nyene hakaba ari abanyororo bahejeje iminyororo yabo babandanya bapfunzwe
abo baharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akabafunzwe basaba ko agateka k'abanyororo kogarukirwa
iyo hari ingorane za politike ubutegetsi bujya bwihutira mu gupfunga kugira ngo butere ubwoba abandi abatavuga rumwe navyo cyangwa babayikeka ko batabashigikiye ibyo navyo bigaca bituma nibyo ubwo ayo mabohero yuzura akabumurengera bifisa n'ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu kuko nk'uno munsi biko biragorana ukuntu abanyororo bagaburirwa mu mabohero atandukanye kuko henshi usanga atabiharage bihari ubundi ahandi naho gasanga harabuzifu no kuvuga ko n'igihugu gihatera uburyo bwinshi bwari gukoreshwa mu bindi eka mbere ukabona yuko n'amagara y'abanyororo agiye kumererwa nabi
no mugwi w'igihugu wigenguje ro gateka kazi na muntu CNIDH uvuga ko urajwe ishinga n'ico kibazo c'ubwinshi bw'abanyororo no kudafungura abanyororo bahawe ikigongwe Sixte Vinyine Muraba atwara uwo mugwi yabibwiye ijwi rya Amerika
irekugwa ry'abantu biciye ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu bikurikirwa n'ingingo hari ingingo itegerezwa kubaho ikandikwa kugira ngo itunganye neza ingene iryo rekugwa rizogenda n'abo rizofasha ibyo rero bitagiye mu ngiro ntibashobora kurekugwa mugabo icyo si kibazo twebwe dushobora kwishyura icyo ni kibazo dutegereza kubaza abajejwe ubutungane cyane cyane tukabona yuko ingingo yose iza igabanya igitigiri cy'abafungwa twebwe turayishyigikira ahubwo n'ukuraba hoba hariho ibikorwa cyangwa ibindi bihano bishoboka hagu ishiri imbere kuza gufunga umuntu
mu Burundi hari amabohero makuru 11 n'ibibanza 2 byo kugororeramo imiyabaga ifunzwe itarakwiza imyaka abafungiwe aho hose barenga gato 10,000 kandi ayo mabohero afise ubushobozi bwo kwakira abantu badashika 4,000 kondweze ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu bwashikirije ivyo bwaranguye mu mezi 3 aheze Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegagezwa muri ubwo bushikiranganje yamenyesheje ko bagiye kugendera amabohero atari make yemeje ko mu mezi 3 ari mbere ubwo bushikiranganje buzogerageza kugira ngo abafunzwe bidakurikije amategeko canka bahawe ikigongwe barekugwe Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika dusubire muri Tanzania aho abanyagihugu bazatora umukuru w'igihugu cyabo ejo kuwa gatatu. Imiryango iharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru n'abanyamakuru irarega guverinoma ya Tanzania guhutaza abanenga imikorere ya President John Magufuli mu bihe by'aya matora. John Magufuli nawe ashaka manda ya kabiri muri aya matora. Nko muri uyu mwaka wonyine gusa Leta yafunze ibitangazamakuru bitandukanye nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Charles Kombe uri Dar es Salaam abitubwira muri inkuru ye inkuru yasemuwe kandi tugezweho na mugenzi wacu Eloge Wilika neza uri I Nairobi muri Kenya.
Muri Tanzania itegurira amatora ya perezida kuri uyu wa gatatu imigwi y'abanyamakuru ivuga ko inyamakuru bitavuga izo leta yifuza yibasiwe n'isekeza ry'iterabwoba. Ikigo cy'itangazamakuru mu manuka muri Tanzania MISA kivuga ko muri iyi minsi iganisha ku itora cyabonye amabi menshi igipolisi ikorera abanyamakuru ku rubuga. Umukuru wa MISA Salome Kitomari amenyesha ko urwo rwego rwagerageje gukorana n'igipolisi kugira cyitondere ko amenyesha amakuru bakingirwa. Amenyesha ko habaye abanyamakuru baterwa canke ibasirwa mu gihe bari mu kazi kabo kandi ko byatumye bakorana bakanitura babijejwe kugira ngo igipolisi gisuzume neza mu gihe hari ibikorwa zanye politike ku buryo abanyamakuru bagira umutekano. Niko Kitomari avuga kanahanura ivyagirije ivyo kubuza abanyamakuru izo bashikiriza vyaduze muri kino gihe cimije amatora bikiyongera ku murindi ukwimenyekanisha kw'abategetsi mu gucerekesha abanyamakuru bivuga bishikirizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Televiziyo ku buhinga bwa none kwanza yatakaje uruhusha gukora inyuma yo gutangaza ijambo rya Tundurisu umukuru batavuga rumwe n'ubutegetsi abategetsi bavuze ko ari binyoma. Umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko mu gace ka Tanganyika Rugemeza Nshara asigura yuko ingingo y'ijana na cumi n'umunani y'ibwirizwa nshingiro rya Tanzania iha uburenganzira abantu bwo gushaka amakuru no kuyatohoza kugeza aho yashyikiriza abanyagihugu atambogamizi n'imwe irimwo. Gusa amenyesha ko abanyagihugu basangizanya amakuru atohojwe mazima. Khalifa umunyamakuru yigenga akora ku matohoza yavuze ko yatakaje akazi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka akora mu gisata c'icongereza mu gihugu mu kinyamakuru citwa Citizen. Yirukanywe inyuma yo kwandika ku rubuga rwa Twitter ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bategerejwe kuja mu mabarabara basaba ibwirizwa nshingiro rishasha aho kurindira gutorwa. Amenyesha yuko kwisuzuma wabaye umuderi mu banyamakuru ba Tanzania. Ubwoba bwo kwimwa ikarata y'umunyamakuru mu gihe uri mushasha canke yarangije ikiringo, ubwoba bwo gushimutwa, ukwagirizwa inyonyezwa y'amafaranga, ibindi bitandukanye, ibi byose ni bituma impamvu zituma umunyamakuru muri Tanzania yiyumvira kabiri imbere yo gukora inkuru iyariyo yose. Niko avuga
abategetsi ba Tanzania bariyamije izagirizi ivuga ko itangazamakuru bwagabanijwe bavuga ko inyamakuru byose bishobora gukora ukuri kwamye mu gihe byubahirije amategeko. Ikiganiro cy'umuryango w'abanyamakuru batagira imbibe ya Reporters Sans Frontières cyo mu mwaka w'2020 cyerekana ko Tanzania iza mu kibanza cy'ijana na 24 mu bihugu ijana na 80 wakozemo amatohoza ku byerekeye iyubahirizwa ry'itangazamakuru. Mu karere Repubulika ya Demokarasi ya Congo iri mu kibanza na 50 ikaba yungutse ibanza bine byose ugereranije n'umwaka uheze. U Rwanda rwagumanye ikibanza kijyana na 55. Tanzania nayo yatakaje ibanza 6 byose bizabwa ijana na 24. Kenya igira ubujyana na 3 ikaba yatakaje ibanza 3. Uganda ntibwakakaje mu kibanza kijyana na 25. Mu gihe Sudani y'Amajyepfo yabaye ijana na 38 yunguka inota rimwe. Burundi buza mu kibanza kijyana na 6. Kuri ibyo bihugu ijana na 8 Reporters Sans Frontières yakoze ko amatohoza yongeye wika neza ijya Amerika.
Thank you. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije tuyabagejejeho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi wishya n'ihirwe. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.